Radio Eastwick Jamaica. Radio Eastwick Jamaica is an angle in Washington DC, Mukirundi, no Mukia Rwanda, Murundi, Mutkovia, Kumiongo, Migufi, Shotwave, Kubetero, Trinitenda, Kumetero, Miongiri, Nazari, Rwanda. Mushurano ku dukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu koma yibereza nti turi kumwe ni Frederic Mukije atanije ibiganiro byo kuri isaha ibiganiro tubandanya tubategurira turi mu ngo zacu kubera kiza cya corona cyadutse ku isi hose muki gihe gikorwa cyo kwiyamamaza amatora atekanijwe mu Burundi ku igenekezo rya 20 y'ukwezi kwa 5 cyatanguye abarundi batandukanye barabandanya gushikiriza ibyiyumviro n'impanuro kukuntu ayo matora yotunganywa
rero abanyapolitiki akamuka batera n'abana mu Burundi barasaba yuko ubigira bitonze hanyuma bakabigira bagatukana bakabikora bafite umutima mwonda hanyuma ubudotsinda agatsinda mu buryo bugororotse.
Uyo ni Maître Isidore Rufyikiri umukuru umuhari urena umuhari uhangira inagurwa ibihugu imbuto kimwe n'inkuru yerekeye akarere ka Afurika y'Uganda yo gutora ashobora gusubira gutangwa amakuru arimo iperereza ryakozwe n'urwego RIB mu Rwanda ku birego by'impunzi zavuye mu gihugu cya Libya kimwe n'inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikoma kabiri yaranze itariki ya 30 y'ukwezi kwa kane turazigera kwa mu kanya kari imbere ariko imbere yaho tugiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tutangulire ibiganiro byacu ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloyiza Bigirimana. Aloyiza umwanya wa
wakoze Frederic n'abaduteze amatwi muri Afrika muri Sudan wahoze ari umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Ahmed Harum yaranduye umugera wa corona nk'uko umwe mu muryango wiwe yabishikirije abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu ntibaremeza ayo makuru uyahoze Aisha Mambike na Omar al-Bashir yakuwe ku butegetsi. Hosan Ahmed Harum umwe mu bahungu biwe asaba ko se yofungirwa icamaso mu rugiwe kugira abashe gukurikiranywa neza. Ahmed Harun hamwe n'abandi bategetsi bahoze muri leta ya Bashir bafungiwe mu ibohero rikuru ryo ku murwa mukuru Khartoum kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze igihe abasirikare bakura Bashir ku butegetsi. Abahinga mu by'amagara y'abantu bavuga ko igihugu cya Sudan y'umanuko gikwiye kwitega kw'abandura umugera wa corona biyongera mu minsi iri imbere. Abantu bashasha 28 nibo batangajwe ku munsi wa kabiri ko banduye COVID-19 ibiciye bishikana kuri 34 banduye uwo mugera. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Riek Machar ari mu bagize umugwi w'igihugu ukurikiranira hafi iby'ico kiza yashikirije ko abo bantu bose bashasha bandujwe n'umuntu umwe gusa. Umurwi watangaje kuri uwo gatatu ko abanyagihugu bose babwirizwa kuba bari mu ngo zabo guhera isaha imwe z'ijoro mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'ico kiza. Abahinga b'abasirikare karuhariwe mu gufasha abafise ingwara z'agahinda n'umwitwaririko bagiye gufasha no kuba hafi y'abaganga bariko baritanga mu kurwanya ikiza cya corona mu gisagara cya New York. Byashikirijwe n'umukuru w'ico gisagara Bill de Blasio kuri wa gatatu. Inyuma yaho abakozi babiri mu gisata cy'amagara y'abantu biyahuriye mu ndwi iheze i New York. Yashikirijwe ko abo bakozi bitanga kugeza ku rugero rwa nyuma kandi badakwiye guca bagira ingaruka mbi ku bw'uko kwitanga. Igisirikare cya Amerika gisanzwe gifasha abasirikare bafise ibibazo by'umwitwarariko urenze hamwe n'agahinda batewe n'intambara. Uwo mutegetsi wa New York avuga ko bazofasha n'abo bakozi bazi imbere y'abandi mu gufasha muri iki kiza. Igisagara cya New York cyarasinzikajwe cyane n'uwo mugera ugereranije n'ibindi bice by'isi. Gushika kuri wa gatatu icyo gisagara cy'imiliyoni 8 n'ibice 6 z'abantu kimaze kuronka abantu barenga 160,000 banduye hamwe n'abarenga 12,000 bamaze gupfa. Muri Amerika kandi umuhinga akaba anarongoye ikigo kijejwe ingwara zandukira Anthony Fauci yashikirije kuri wa gatatu ko hari umuti wageragejwe basanga urahagarika umugera wa corona. Uwo muti witwa Remdesivir uragabanya iminsi umurwayi amara kugira kire nk'uko Fauci yabishikirije abamenyeshamakuru muri perezidansi ya Amerika kuri wa gatatu. ikigo cha Amerika kijejwe gutanga uburenganzira bwo gukoresha ibifungurwa n'imiti byari byitezwe ko cemeza uwo muti kuri wa gatatu nyene kugira utangure kuvura vuba abarwayi ba COVID-19. Uwo mugero maze guhitana abantu barenga 224 ku isi, harimwo n'abashika 60,000 muri Amerika. Bombe y'umwiyahuzi yaturikijwe mu karere ka Chabar Aziyabe ni hafi y'umurwa mukuru wa Afghanistan, yahitanye abantu batatu yongera ikomeretsa 15 kuri wa gatatu, nkuko byashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati wa Afghanistan. Icyo gitero cyabereye hafi ikigo cy'abasirikare b'inseruka rukambye cegukira igisirikare cya leta. Ntibiramenyekana uri nyuma y'icyo gitero kibaye abayisilamu bari mu kwezi kweranda kwa Ramazan. Kibaye kandi mu gihe icyo gihugu gihanganye n'ikiza cya corona ndetse n'utwigoro two kubahiriza amasezerano y'amahoro dusa n'utwahagaze. Muri Afghanistan kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ryashyikirije ku munsi wa mbere ko abasivile 533 bishwe, abandi 760 barakomereka mu mezi atatu y'uyu mwaka 2020. Umugwi wawo ni muri Afghanistan unama ushikiriza ko abagwanya ubutegetsi cyane cyane abatalibani bagirizwa kwica 55% by'abasivile.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko mukamara bandanye kumeza ya Radio Ijwi rya Amerika isamirangira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 n'imetero 22, mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Amakuru mu karere ka Afrika ya Gabine ni twatangura kuri inkuru ivuga ko kuri wa kane hatangura igikorwa cyo gutanga amakarata y'itora ku bantu biyandikishije mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze. Umurwi Seni ujejwe amatora uvuga ko cari kiringo cinyongera cyo kwiyandikisha ku batari batuye ibwirizwa shingiro mu mwaka 2018 barimo impunzi zikibandanya guhunguka. Yamara n'ubu abarenga 10,000 ntibiyandikishije kuko bahungutse inyuma y'icyo gihe. Icyo gikorwa kiraba mu gihe imyiyamamazo yamaze gutangura. Ni inkuru ya Pierre Claver Ninkuru, umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda.
Kuva kuri uyu wa kane gushika ku munsi wa mbere w'indwiza, igice cya kabiri cy'abiyandikishije ngo bazotore mu matora ategekanijwe muri uku kwezi kwa gatanu bahamagarirwa kuja gutora amakarata y'itora mu gihugu cyose. Abo biraba hanini n'abatashoboye gutora ikarata zabo mu mwaka w'2018 igihe cy'amatora y'ibwirizwa shingiro hamwe n'abiyandikishije mu kwezi kw'12 ku mwaka uheze. Umuvugizi w'umugwi Seni utegura amatora Filipo Nzobonariba niwe yabitangaje.
Ayo makarata y'amatora bazoyatora kuva isaha imwe n'igice cyo mu gitondo gushika isaha 11 n'igice zo muhingamo mu bibanza biyandikishirijemo. Icyo gikorwa kifashwamo n'abakozi ba Seni bazoba bari muri ibyo bibanza, kikazokurikiranirwa hafi n'abakozi ba Seni ku rwego rwa komine aribo sesi n'abo ku rwego rw'intara sepi. Umugwi Seni ukawumenyesheje abiyandikishije mu mahanga igihe cyo gutora ibwirizwa shingiro baba baratashe mu Burundi ko amakarata yabo mashasha bazoyatora ku biro bikuru by'umugwi Seni. Ariko rero ibiri muri iri tangazo n'ivyerekeye abasirikare bari mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu bihugu byo hanze mu gihe cy'itora ry'ibwirizwa shingiro ubu batahutse mu Burundi, kuko ababakurira bazobamenyesha kugene ivyabo bitunganijwe.
Abo bari bahawe amahirwe ya kabiri n'umugwi Seni kugira ngo biyandikishe ni cyane cyane abarundi bariko barahunguka bavuye mu mahanga. Abo igihe umugwi Seni wandika abashasha barenga 70,000 nka bose bahungutse bava muri Tanzania mu gihe ubu bageze ku 180,000. umugwise ni uvuga ko ari amahirwe bahawe kuko mu bisanzwe abazotora arahanini abatoye ibwirizwa shingiro yamara ko kamo ntikitabwiye neza nkuko byatsiguwe n'abaserukira seni mu bibanza bitandukanye byari bigenewe kwiyandikishirizamwo ico bikoze harabandi batinyutse bariyandikisha nk'uyu
cewe kubera ntari bwiyandikisha nuko rera numvume ngamere nawe kubera nk'ubunye niyandikisha numva meze neza kwere kubera nyende ko nditegurira nyene kuzotora amatora nyene ya 2020
mu batashoboye kwiyandikisha harimo abanywanyi b'umugambwe CDP no wurongoye Anicet niyo nkuru batahutse inyuma y'ikirengo cari catanze we na seni amashami yigenga cyane cyane yakorera mu gisata cy'amatora nka Kosome gishinze kugenzura ingene amatora atunganywa avuga ko hari abarundi benshi bakiri mu buhungiro hame rero na benshi mu bariko barahunguka bakomiriwe muri ayo matora. Justine Nkurunziza atwara Kosome ubu rikorera mu buhungiro abona ko iryo kumigwa ari kimwe mu mahinyu agaragaza itegurwa nabi ry'amatora we na bagenzi we mbere ntibemera nayo matora.
Kuri twebwe muri Kosome no mu bandi bose muri societe civile twe tubona yuko ni ibintu by'igikenye biriko biraba kuko
ubwa mbere na mbere n'amatora ahohotera ibwirizwa shingiro abarundi biyumvikaniye ko ibwirizwa shingiro ryavuye mu masezerano ya Arusha
hariho n'abandi bantu urabona besi bari hanze y'igihugu batuvuga bati icyo bituvyemera urya mukuru w'igihugu yishyizeho ku nguvu ni umugambwe umwe uri kuraja mu matora nico gitumye yituvuga tuti nukuri naho bavuga ngo basubiremwe ngo abiyandikisha urabona noneho hari nk'abariko baratahe ko barahimiriza ngo batahe ego barataha mugabo urabona naho bashaka gutora ntibazotora kuko ntibashoboye kwiyandikisha
yamara umugwiseni wemeza ko icyo gikorwa cagenze neza ndetse ko bashoboye kwiyandikisha abantu barenga gato 117,000 860 abo bandikiwe ahanini mu ntara ziri ku mbibe z'u Burundi za Kirimpunzi Nkangozi na Kirundo mu buraruko Rugigi mu buseruko na Makamba mu bumanuko bw'igihugu abazotora bose hamwe nkuko ibitigiri vya seni bivyerekana n'abarenga gato 5,000,000 hafi gice c'abarundi bose. Ico gikorwa co gutora amakarata kigiye kuba mu gihe ukwiyamamariza ayo matora ategekanije ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu vyamaze gutangura. Umugwiseni wemeza ko ivyo bikorwa bibiri atana kimwe kibangamira ikindi. Pierre Clave niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Tukivuga ku rundi kandi muri iki gihe gikorwa cyo kwiyamamariza amatora ategekanije ku igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa gatanu kibandanya abarundi batandukanye barabandanya gushikiriza ivyiyumviro vyabo kukuntu imyiyamamazo hamwe n'ayo matora vyogenda. Maitre Isidore Fikiri yahoze yarongoye urwego rw'abashikiriza amanza mu Burundi avuga ko gushika ubu atatunenge twinshi turibonekeza mu gikorwa cyo kwiyamamaza naho hari ibitari bike bikwiye kunagurwa.
Amajambo makenya gikorwa cyo kwiyamamaza catanguye kuri wa mbere itariki 20 z'ukwa kane tuje mu ko tuvyumva tubibona tuvyumva tubikurikira tukompakira bigenda neza yogeza neza kuko abateguye kwiyamamaza bose biko biyamamaza nta bintu bihambaye binini bishoboza biyamamaza kwiyamamaza turiko tumva tubibaza yuko bwananije gutyo vyoba vyiza gushika ku mpera no gupfura gushika matora no kuherora vy'amatora.
Muribaza hari muri iki gihe hariho amashirahamwe mpuzamakungu ariko arandika avuga ko mu Burundi ayo matora abaye mu gihe hari icyozwa ry'agateka kazira muntu ayo maraporo mwebwe muyumva gute?
Ayo maraporo twaba tumaze kubivuga kenshi ibyerekeye agateka kazira muntu ibyerekeye bigatomotse amatora ikaberamo twayavuze kenshi no tukibikorera ayo maraporo turabemera natwe kuko urabona mu gice cy'ubushi Burundi amatora arikaba igihugu cuzuyemo imbonerakure interahamwe n'abandi twaje bikoranisha ivyo sakirase gisagase seforomuri bagatera ubwoba abantu abandi bakabakubita abandi bakaburagiza kimatasho igikorwa cy'iperereza usanga kibura abarundi kibatera ubwoba nuko hari umugambwe CNDD-FDD wonyine wiganje mu gihugu nk'umugambwe udende ukora ivyo ushaka hari guseni utunganya amatora
ariko ivyo muvuze mushika na hero shikiri biratandukanye n'ibivugwa n'abanyapolitike bo mu bwoko bwose bari mu Burundi bari mu gikorwa cyo kwiyamamaza muri iki gihe eka naba ndi bajya politiki bose n'indi mirwi ihanya hagati y'akazi y'umuntu ivyo biva kuki mu wamusangira makuru nayo mashira hamwe mpuzamakungu asohora ayo maraporo
cyangwa mashira hamwe asohora ayo maraporo ntayo dukorana kuko ayo mashira hamwe afise inyungu zaje inyungu z'igihugu canje siwe ngonti igihugu canje nterwa impungenge n'ibiriko biraba mu gihugu ayo mashira hamwe arafise izindi nyungu akorera ntazi kandi akeneye kumenya mugabo jewe mvuga ku vyo mbona mu gihugu ayo matora uko ariko araba yogenda neza bitoza bashitoza hano bikagenda neza ntihabe umudugararo ntihabe ubwicanyi ntihabe ububeshi n'ubusuma mu matora jewe nibaza ko atakinishwa kirimwo kinini cane kuko ikintu cari gutera ingorane cane mu Burundi mu vy'ukuri kwari uko Nkurunziza ari gusubira kwitoza kuko burya muramaze kubona yuko ibintu bitera ingorane n'ubwishanyi mu bihugu mu matora cane cane aha muri Afurika n'igihe igihe cose umukuru w'igihugu ari ku butegetsi ariko arasubira kwitoza kuko aba yarashizeho ingabo gipolisi ugwaruka abamenyeshamakuru leta vyose bimaye gukira n'uburyo bw'amahera n'ibikoresho vya leta ugasanga abo bariko barahiganwa no guherekeza gusa ivyo yavuyemwo uko yavuyemwo naho yazanye uwundi aturuka muganga wiwe mbona vyasa n'ibiri regiriye vyasa n'ibiregiriye keretse ariko mbona yuko Nkurunziza aguma mu gitutu ariko aritoza ndayishimiye umenya ngo bagendera mu gitutu ca Nkurunziza mu myiyamamazo bakama bari kumwe amwe avuga ijambo undi avuga irindi nuko ukabona yuko umengo
mwakanya kato janya liku sinashaka kwa tuhurani ziki gani leo muda te akamu wanyapolitike waliku walitoza mkii
akanya kato isha wanejewe wanyapolitike akamu na watera na wana Burundi mwabasawa yuko ubigira vitonze hanyuma wakabigira waga tukana wakabikora bafise umuti wa monda hanyuma uwudotsinda agatsinda mu buryo bugororotse seminayo yigenga ubuntu yereka abarundi yuko n'umugore washinga ntawe naho badutera impungenge batwereke ubudasa bw'izo tuyumvirako canke tubatinyako umukuru w'igihugu areke kuguma akurikira agenda mu mapropagande ya Ndayishimiye aseruke umuganga Sendebe Ndayishimiye yigenge yijane yigire propagande we nyene umukuru w'igihugu agume mu buryo atekane hano abarundi nifuza ko botora baratora bitoze umwe agatora ico yumvira kandi yawe umusunikano ntiyawe iterabwoba mu mabiro y'amatora
Shikiri Isidore umukuru w'umuhari Morena murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika
nanjye ndabashimiye mugire umunsi mwiza
mu Burundi kandi igipolisi cagiriza banywanyi umugambwe Senede ko muri iminsi itatu y'imyiyamamazo bamaze iminsi bagenuza bakanakubita abantu batari imigambwe batavuga rumwe Pierre Murikiye umuvugizi w'ipolisi amenyesha ko bazofatwa bazofungwa kandi bagahanwa hisunzwe amategeko afatiye ku byashikirijwe na Gaton Rwasa umukuru uyo mugambwe ko abanywanyi biwe bazivuna uwo zobatera wese ahamagarira abanyamigambwe kwirinda agasotoro bakitura inzego zibijejwe iyo barenganijwe n'inkuru ya Eloge Wilikaneza umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika
mu itangazo ry'ipolisi cy'u Burundi cyasohoye kuri uyu wa gatatu kivuga ko gishimishwa n'ingene ibikorwa byo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu ayo ashinga amateka n'abajyanama ba makomine kiko kiragenda ariko cyashyize ahabona zimwe mu nyifato kivuga ko kinenga Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ipolisi niwe yazidondaguye
mu ntara ya Ngozi ahari umukuru w'umugambwe CNR hari bonekeje ibikorwa binyuranye n'amategeko ushikanganje buteye ivyatsi abanywanyi bo mugambwe baragiriye nabi abanywanyi bo mu yindi migambwe baciyeho batera barengana banyuruje abantu bashika kuri indwi muri bo mbere hariho mbere numwe banakubise bashaka kumwica ariko bajeje umutekano baratinda baratabara byo n'ivyo bagomba kugirira n'uwundi wewe bafashe nk'igihe cy'isaha 8 n'iminota 30 bamufatira aho biti burengo nabo nyine bacamuzana inyuma ya kiya kibuga caberako ibikorwa byavyo byo kwiyamamaza bagira mutangure kumugirira nk'ivyo byo wa mbere ipolisi kirahaba kiraheza kiratabara igihe cy'isaha 12 z'umugoroba naho abanywa nyene baranyuruje abandi bashika kuri 5 aho bita kwa hambari abajeje umutekano bashobora gukurikirana nabo nyene barashobora kubagaruza hariho nuwundi bakubise nawe nyene bagomba kumwica wewe yari nuwo muri bo nyene nkigiye cy'isaha 9 kuri stade bamwagiriza yuko ngo yoba yari kwarafata amafoto kindi ubushikanganje bugaya ni mwijambo yashikirizwe n'urongoro umugambwe nyene aho yahamagariye mu mvugo imeze nk'ifobetse yahamagariye abanywanyi biwe kugwana nabandi banywanyi
ayo majambo yo kugumura abanywanyi biwe rwasagirizwa yashikirije kuwa mbere yugurura imyamamazo mu ntara ya Ngozi basanzwe bavukamwo we na president Nkurunziza uwo munsi yagize ati
narumvise ivyavugiwe ibusiga mu ndwi heze bavuga ngo abantu bazoja muri kampanye bakodotse babikura hehe umuma wese ni wamenye napanga akazi kiwe nta muntu agaburirwa n'umutware n'umwe muri mwebwe ngo mupangire inyana zoja muri kampanye natazojayo aho ndabivuze kubera iki aho barabivuze bacha bashaka kubigira itegeko ejo babagombore mwoza mbonera kuri zibatangire ngo nibyo nimuje mu myamamazo yanyu banya kwa mujeje umutekano ejo mukumva imbonera kuri yitambitse imbere y'abandi babuza kuja mu bikorwa byo bya propaganda bagashira nako bagakubitana nimuze muvuge ngo babi nabasene ndavyemanga nivyashika akagira umuntu atangira abantu ababuze uburenganzira bwabo nabo bakarondera kuburonka nimuze muvuge ngo nabasenere babi
murikiye ahumuriza ko ibintu bitazogeraho
tukaba mu bushikangaje umutekano tubiteye ivyatsi kandi tubamenyesha yuko bitazoba ko bajije umutekano bari ngaho kugira ngo bubahirize bose abantu bishire bongere bizane kandi biyamamaze mu mahoro n'umutekano ico twebwe tubwira abarundi bose harimo nabo banywanyi biwe yabwiye ivyo hagize umuntu wese abonye yuko hari ikintu giye kumutera ingorane hari ikintu giye kumwononera ibikorwa arimo bya byo byo kwiyamamaza canke ibindi abonye yuko hari amategeko ariko ararengwa aca yitura ababije jwe kwinzego zibijejwe zirahari abapolisi barahari abasirikare barahari ubutungane burahari
abakozi ba leta makosa y'abanywanyi b'umugambwe wa mbere ufite abayoboke benshi kurusha iyindi mu itavuganwe n'ubutegetsi bakomeje kuyabona no kuyiyamiriza umuntu afatiye ku byerekanwa n'igipolisi
no ku munsi w'ejo rahariho inyifata imwe yagiye ribonekeza nayo nyene twotera ivyatsi aha ni nko ku misozi ya Kiganga buko na Kinyinya aho abanywanyi b'uwo mugambwe nyene CNR bakubise bagomba kwica abanyagihugu babiri uwitwa nyandwe Erino witwa Ndayisenga Terence bari bayiviriye mu mirima kubikorwa byabo bya misi yose batari no muri ivyo byo kwiyamamaza ahandi ni ku misozi ya Mbasi na Bwitoyi muri komine ya Tangara ni mu ntara ya Ngozi aho ejo nyene igihe cy'isaha 9 abanywanyi bakeya b'umugambwe CNDD-FDD nabo umugambwe CNL bagwanye uburyo hariho babo mu mugambwe CNL bashika kuri batatu n'umwe wo muri CNDD-FDD bakomeretse igipolisi cyaciye kihashika kirabanguranya kirafata n'abantu batanu harimo babiri bo muri CNL hamwe na batatu bo muri CNDD-FDD
umuvugizi w'igipolisi ariko yemeza ko n'ahandi mu duce tumwe tumwe ibikorwa by'umugambwe CNL byahaswe kubura buzwa n'abantu bataramenyekana mbere mu ntara ya Bujumbura aho haba n'abakomeretswa bariko barataha ku munsi w'ejo turetse umugwise ni abakandida batandukanye batanze ubutumwa basaba abanywanyi babo kudasotora batavuga rumwe nabo mu gihe cy'amatora n'imyamamazo imyamamazo irikiba mu gihe mu bihugu bibanyi hakomeje kuvugwa indwara ya corona mu Burundi naho mu bitaro hasigaye 10 kuri 15 bamaze kuyandura muri ico gihugu harimo umwe yahitanye ivyerekeye kutegerana no kudakorana nako mu mamitingi ntivyubahirizwa nkuko bibonekera ku mafoto bakwiragizwa ku mbuga nkoranyambaga ijwi rya Amerika ryabonye eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
mu Rwanda naho urwego rw'ubugenzacyaha RIBER ruvuga ko iperereza ku birego by'impunzi zavuye muri Libya zicubike mu kampi ya Gashora yagaragaje ko zabeshe mu ntawa zirenganije n'inkuru ya Asumita Kabuye.
Amakuru yo mu nkambi ya Gashora yagiye hanze nyuma y'ubutumwa bwashyizwe ku rubuga rwa Twitter n'umwe mu mpunzi zaturutse muri Libya witwa Andre Gany. Uyu nta wundi mwirondoro we wari uzwi icyo gihe. Ubutumwa bwe yanditse agira ati impunzi zavanywe muri Libya zicumbikiwe mu nkambi ya Gashora mu Rwanda zifite ububabare bushya bukomeye nyuma y'uko umupolisi ahohoteye umuhungu w'imyaka 16 ukomoka muri Eritrea. Ubu butumwa bwakomezaga buvuga ko tariki ya 13 z'ukwezi kwa kane ahagana saa 12 n'igice z'umugoroba abana bane bato bagarutse mu nkambi bavuye aho bari bagiye hanze y'inkambi bajyanwa ku nyubako ya polisi ibafunga amasaha ane kugeza umupolisi uhayobora agarutse yasinze. Uwanditse ubu butumwa akomeza avuga ko umupolisi yategetse umwe mu bana kuvanamo imyenda yanze gukuramo ikabutura y'imbere amukubita inkoni anavanamo imbunda arayimukangisha ishingiye ku iperereza ryakozwe na RIB. Ministeri ishinzwe impunzi mu Rwanda isobanura ko iperereza ryerekanye ko raporo ya muganga yemeje ko naho hoterwa umwana yakorewe ku mubiri, ndetse ubuhamya bw'ababibonye bugaragaza ko naho hoterwa rishingiye ku gitsina ryigeze ribaho. Umunyamabanga uhoraho muri Ministeri ishinzwe impunzi mu Rwanda, Olivier Kayumba, ati impunzi zirabeshye.
Icyo twavanyemo amasomo nuko ziri impunzi zifite ko zishaka gukabya inkuru, ntabwo ari no gukabya inkuru ahubwo ni ukubeshya, cyane cyane yuko banabeshyira n'inzego za polisi. Ni ibintu tutihanganira. Mesaje twaranayibahaye na mbere, ubungubu mesaje yindi irimo iratangwa kugira ngo ibyo bifuza niba bashaka kuba gutwarwa hanze y'igihugu ni uburenganzira bwabo, ariko bitari ibyo gushakira mu bundi buryo bwo kubeshya.
Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda ikomeza ivuga ko iperereza ryemeje ko impunzi eshanu zagize uruhare mu guhatira uyu mwana gutanga amakuru atari yo, ndetse baza no kuyatanga mu binyamakuru bagamije kwihutisha gahunda yo kubimurira ahandi. Umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri agasobanura ko nubwo RIB yamaze kubona abagize uruhare mu byabaye, nta uzakurikiranwa muri bo. Ibyabo byarangiye ku iperereza rya RIB gusa, nta handi bikomereza byashize.
Byarangiye kugeza ubu amakuru dufite muri RIB nuko batari gukurikirana. Kizakurikira ni ugukomeza kubigisha, kuko si ubwa mbere si n'ubwa nyuma dusanzwe tubikora. Turabaganiriza, tubumvisha ibyo bagomba kubahiriza, tukabemerera yuko uburenganzira bwabo nabo bugomba kubungabungwa. Niba hari umuntu uhohotewe ugomba kumufasha, tugakurikirana uwamuhohoteye, ariko niba ntawe nabyo ntakomeze kubibeshyabeshya.
Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 umwaka ushize nibwo amasezerano yo kwakira impunzi 500 yashyizweho umukono ku cyicaro cy'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe Addis Abeba hagati ya guverinoma y'u Rwanda, umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Iyi nkambi ya Gashora icumbikiye impunzi zavanywe muri Libya zageze muri icyo gihugu zishaka kujya i Burayi, ariko zibura uko zirenga inyanja ya Mediterane, zisanga zitangiye gukoreshwa icuruzwa ry'abantu no gutotezwa n'imitwe yitwara gisirikare. Nubwo u Rwanda rwemeye kubacumbikira, izi mpunzi zakomeje kugaragaza ko indoto zabo ari ukujya i Burayi. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Impunzi avuga ko kugeza ubu mu nkambi ya Gashora habarirwa impunzi zisaga 180, abasaga 20 bamaze kwakirwa n'ibihugu by'i Burayi. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isana na i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho ni wa mwanya wo kwashikiriza inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki y'uyu munsi. Venuste Shimiman.
Ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'1982, Perezida Kenneth Kaunda wa Zambia yahuye na Minisitiri w'Intebe wa Afurika y'Epfo Peter Ulembota, bahuriye mu nzu yari yubatswe mu mbaho ku buryo bwihuse mu ishyamba hafi y'umupaka wa Afurika y'Epfo na Botswana. Byari kugira ngo baganire ku bibazo bya politiki muri Namibia yitwaga icyo gihe South West Africa no muri Afurika y'Epfo. Bwari bubaye ubwa mbere Minisitiri w'Intebe wa Afurika y'Epfo ahura n'umuyobozi w'igihugu cyashyigikiraga ku mugaragaro abarwanya ubutegetsi bwa Gashaka Buhake, nyuma y'umubonano wari wabereye i Victoria Falls muri Zimbabwe ugahuza Kenneth Kaunda n'uwari Minisitiri w'Intebe BJ Vorster mu kwezi kwa 8 umwaka w'1976. Abategetsi bombi baganiriye mu gihe cy'amasaha agera kuri 4 batandukana bishimye bamaze kwemeranya ku itangazo ryari rigizwe n'interuro enye gusa. Iryo tangazo ntacyo ryavugaga ku byo baganiriye, kandi byumvikanyweho ibinyamakuru byo hirya no hino muri Afurika byashyize mu majwi Kenneth Kaunda bimugayira kuba yahuye n'umuyobozi w'igihugu cyari cyarimakaje politiki ishingiye ku ivanguramoko.
Cyote muri sekundi radio nk'ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye Mukubira yadufashe kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi, kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radio Ijwi ry'Amerika. Mugire amahoro n'umunsi mwiza.